Mushikira na jambere wa Libya Fayez al-Sarraj yikuwa baharanye kudamba babo y'ubutegetsi General Haftar ko bagerageza kuta no gufata Libya ku ngufu za Libya ivyo al-Sarraj yabivugiye kuri televiziyo France 24 ikumurwa mukuru wa France kumuri wa General Khalifa Haftar arongoye takorera mu buseruko bwa Libya igisirikare cyaravye ibitero bikomeye kuri leta yemewe na ku ngufu z'igweze ariko yasubijwe inyuma yabashufata murwa mukuru Tripoli mu banyagi ba Libya bagutse muri intambara bavuga ko bakeneye kunya uwatsiye ko bakeneye ko intambara zihagarara Kwa univu kwa abantu majani na mwingine, pamoja kwa kuzima amjarenga ibihumbi cumi batungo zabo benibo bakabagiye mu cyahora kufungiwemo abimukiri Tripoli. Ati Afghanistan bavuga ko igitero cyitwa cyagwe n'abatalibani kwishyira amakungu yifashwa n'Amerika cyahitanye abantu bashya kuri batanu barimo abapolisi cyongera gikomeretsa abandi 24 umuvugizi w'ubushinjanji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muco gihugu Nusrat Rahami yashyiriye ko abasirikare ba Afghanistan bishe abatalibani batanu bose mu kurasana kwamaze amasaha atandatu Rahimi yashikirije ku polisi hamwe n'abasirikare bakiye banyaruka gutabara barashobora kurokora abantu basha amajabiri bara abatalibani bariga byo bakoze ico gitero n'ambasaderi wa Amerika muri Afghanistan Joe Bass yaranguye yivuye inyuma ico gitero cyaswe n'abatalibani Kwetse muri Mozambique bavuga ko atorewe na gato mu bikorwa byo kurwanya cyakorera cyadutse uburaruko bw'igihugu imigihusikinze imbura cyaziwe internet ahitiye ku karere mu kwezi guheze ico gihugu internet cabaye ica kabiri cyakiye muri ico gihugu mu ndwi gisambura amaburo cyongera cyano n'amazi muri gihugu cyangwa impuhwe ku ryita ku magara y'abantu omese ireranye ko abantu bashika 190 bakeneye bashanye z'ubuzizi yihuta kandi bashobora kwicwa ngwara muri Mozambique byashikirije n'umuvugizi wa ONU Stephane Dujarric ibiro bya ONU bigeje gutanga ifasha bivuga giri cy'abankorera cyeye cyano bishika ku bantu 63 na mu ntara ya Cabo Delgado kuvikiza cyanze mu ndi cyanze kwashika cyo cy'umuyoni ziritwe iyo ntara misike imbere abaje kera Venezuela nabo cyo kwatafashe icyo cy'ukuru inama nshinga muri Gandwe bari mu butiti igikorwa cyimirije n'umukuru wayo ari we Juan Guaido Edgar Zambrano icyo gica Guaido yafatiwe n'umukuru kasi mu gizwe ya fatashe bagije umukuru gutsa ubukwezi kwa kandi 2022 yaguwe na Guaido ari rubuga rwa Twitter yakiza ati banyu ba Venezuela kungu kutegeze banyuje cyangwa mu mashina teka ambiye bisaye inkuru y'icyo gutera ka yakurije mu matatu aha cyado kagirizo hera yo
Kano bugiri bwa nabi suma bimu bihumbanye umutekano w'igihugu k'umukuru w'igihugu yabashikirije muri inama y'umutekano yejo ku munsi wa kabiri Jean-Claude Karegwa avuga ko n'abanyoro bakwiriye kwakwa amatelefone kuko ari mu yakoreshwa mu guhunganya umutekano
ikindi garagara gishobora guhunganya umutekano no munsi ishobora kuba intandugabanya umutekano tugwa abantu usano bagenda arakagwika abantu n'icyangwa barenga bari mu ntara za muyindi bakabagara mu ntara za Bujumba za Bubanza no mu ntara ya Ngozi akurugiye asaba kugizura urudanuza rw'abantu bajeje umutekano bajeje urugendo rw'abantu iyo bagiye bakamenya bagiye kandi babaza ibyo barimo kubonye kesha n'ishyaka zo kugaruka ko bashobora kwinadaro guhungabanya umutekano mu gihugu
abanyamahanga ba mu Burundi batagira ivyangombwa vyo guhaba mu Sibere bashobora kugamira mu kugira gucu Burundi yase ko bakugwa ko mutoza bagira mu bigo baje bava
Ubu turi bo ahanga abandi nabo bo tujya You've been listening to an information in Kurdi and Kinyarwanda for Voice of America in Washington.